uyu mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kimwe bwicanye turahunga duhungira ngaha muri Kongo none ntitwumva ingene abasirikare ba Kongo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarokotse ubwicanyi bwakorewe impunzi z'Abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye isoko ryo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ryahiye riratokomba, hamwe n'iyindi yerekeye abasuma bishwe muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriana. Hirya no hino ku isi, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga kuri uyu w'Imana yashikirije ko urunani arongoye rutazotunga ruzotunganya imyiyerekano ku rwego rw'igihugu igamije gusaba impinduka muri komisiyo ijejwe amatora imbere y'itunganywa gusha ry'ayandi matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kuza. Odinga igushika n'ubu aracahagaze aho yari ubwa mbere ko bamwe mu bagize komisiyo y'amatora babwirizwa guhindurwa kandi ko adahirahira yitaba ayandi matora atunganijwe n'umurwi werekanye ko uhengamiye ku ruhande rwa perezida Uhuru Kenyatta mu matora yabaye mu kwezi kwa munani guheze. Kimwe mu byo yifuza byo hinduka ni ukubogoza bamwe mu bagize iyo komisiyo yagiriza ko bagize uruhara mu busuma bw'amajwi komisiyo rero y'amatora yashinze kwisubirwamo ryayo matora riba ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icumi kuza. Ibyo bivurwa mu gihe perezida Uhuru Kenyatta we avuga ko komisiyo y'amatora idakwiye guhindurwa kandi akagabisha n'ubutungane bw'ico gihugu kutavyivangamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab utangaza ko ari wo wishe umwe mu bategetsi bakomeye b'ibiro by'iperereza muri Somalia hamwe n'abasirikare babiri bari bamucungereye ubuzima mu mutego wateze mu manuko bwa Mogadishu. Abategetsi muri Somalia bavuga ko Muhammad Mualim Hassan Olei yishwe ku murango ku munsi w'Imana arashwe n'amasasu yaje aturuka mu yindi modoka yari ihagaze hafi yaho bariko baraca. Hambavu y'ico gitero abandi basirikare bane ba leta ya Somalia barishwe mu gatondo ka kare ko kuri uyu w'Imana nyene n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ntara ya Hiran iri mu buraruko bwa Mogadishu. Kibaye igitero kigira kane Al-Shabaab igavye ku basirikare ba leta muri uku kwezi kw'icenda inyuma y'ibi bitero bagavye mu bisagara vya Bulogudug, Beled Hawo hamwe na El Wake bigenzurwa na leta bica abasirikare batari bake ndetse baranasahura n'ibirwanisho. Abanyamerika bane b'igitsina gore barasutswe ko ubumara bwa aside kuri uyu w'Imana ku gituro cha Galia Moshe mu gisagara cha Marseille mu gihugu cy'u Bufaransa. Igipolisi cyo muri ico gisagara kivuga ko atari gitero cy'iterabwoba. Umugore w'imyaka 41 akekwa gukora iryo bara yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Babiri muri abo Banyamerika nibo bivugwa ko bahiye cyane mu maso. Bose uko ari bane bari bafise imyaka iri yababa muri 20 baciye batwarwa mu bitaro kuvurwa. Igipolisi cya Marseille nta myidondoro yabo baturiwe catanze kiretse kuvuga ko bari mu Bufaransa nk'aba mukerarugendo. Ikinyamakuru cy'Abafaransa La Province cyandikira muri ako karere kivuga ko abapolisi bavuze ko uwakoze iryo bara yari afise uburwayi bwo mu mutwe kandi kw'inyuma yo kubaswa ko iyo aside atigeze agerageza guhunga. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR gishikiriza ko intererano Leta z'Ubumwe za Amerika igiha ari kirumara. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru wa HCR Filippo Grandi mu mubonano yagiranye na sekretari wa Leta ya Amerika Rex Tillerson ejo ku munsi w'Imana ku cicaro ca ONU i New York. Abategetsi babonanye imbere y'inama rusangi ya buri mwaka igira 72 y'abakuru b'ibihugu itegekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere. Inama Amerika itegekanya gusaba igabanywa ry'amafaranga ONU ikoresha mu ntumbero yo kugabanya nayo intererano yiha. Uwo mutegetsi wa HCR avuga ko haruhande y'intererano y'amafaranga isanzwe ifashisha ONU, Amerika ikora ibikorwa byo kwitanga bitari bike ku isi muri ico gisata. Mwamenya ko Leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka urangiye caje imbere y'ibindi bihugu ku isi mu gutanga umuriyaridi umwe n'ibice bitanu by'amadolari y'Abanyamerika ku miliyaridi zine HCR ikoresha yakoresheje uyo mwaka. Muri Amerika naho buramatari wa Leta ya Missouri muri iki gihugu ca Amerika Eric Grintens kuri uyu w'Imana yaragabishije ko ubutegetsi bwo muri iyo leta buzofatira ingingo zikomeye abigenjeje nabi mu migumuko yiyamiriza irekurwa ry'umupolisi yishe umugabo w'umwirabure mu mwaka w'2015 mu gisagara cha St. Louis. Ibyo bitangaje inyuma y'akagwi gato kabigaragambya ku munsi wa gatandatu gatanguriye kumena ibiyo by'amaduka, amazu y'uburiro n'izindi nyubakwa kandi bagatera abajejwe umutekano.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu w'Imana itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda mu Kamanyura mu karere ka Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo harafubwe n'iteka impunzi z'abarundi 37 bishwe n'igisirikare cya Congo FRDC kuri uyu wa gatanu. Impunzi zarokotse ubwo bwicanyi zisaba Leta ya Congo gucungera umutekano wabo. Inkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo arayidushikiriza.
Karagahinda kenshi ku miryango y'abanyakwigendera n'inshuti n'abavandimwe bize impunzi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye, ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu wari witabiriye umuhango wo gusezera izi mpunzi z'Abarundi 37 zarashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihe izi mpunzi zakoraga imyigaragambyo yo gushaka gufunguza bagenzi babo bane bari bafungiye kuri biro y'ushinzwe iperereza mu Kamanyuru, dore ko bari bagiye kubohoza izo mfungwa ubwo zari zigiye koherezwa mu gihugu cy'Uburundi. Abagize imiryango y'izi mpunzi ubwo bari imbere y'amasanduku bari gusezera bagenzi babo bwa nyuma, bakaba bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane, kirimo ubwicanyi, turahunga duhungira ngaha muri Congo duhunga ubwicanyi, none ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi. Urazi ko batanga utwara abantu bane babatoteza bakuye mu mazi umwijoro umwe saa 9 y'ijoro saa 8 baza kumena amazi bakaca babatwara. Twashika ku ntuze kubasaba tuti abantu biriko bigenda gute basubira mu gihugu turiko mugomba batumare batwice, bakaca batwamamwe amasasu yuradava.
Turababaye cyane kubona abantu inzi ya karengane abari babahaye indaro bakuriye kuba babangura umuheto kubica. Ntakosha ntacaha cyakozwe nta na kimwe cyotuma umuntu w'impunzi bamukwita amasoro.
Bwana Claudien mbaza umutima userukira impunzi z'Abarundi ziri mu Kamanyura zahunze aho zari zituye, kuri ubu zikaba zicumbitse mu ibarabara riri imbere y'urupangu rwa Monisco ruri mu Kamanyura. Akaba yasabye Leta ya Congo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi 3 zirara hanze zidafite n'icyo ziharira, mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase ryabimurira hari umutekano wizewe.
Twifuza umutekano muri kino gihe Leta yo dukingira umutekano kugira ngo ikakinga umutekano w'abantu n'ibintu vyabo imbere yuko biga uburyo dushobora kuva ngaha hantu tubakadushira mu kindi kibanza baduteguriye kandi leta ya Kongo kandi kadufasha kugira ngo ubuzima tuzomara ngaha ahantu bushoboke kuko turi ahantu hatubakiye ntitugira ibijanye no n'isuku nta mazi turonka ntitugira abantu bagira icyo bafungura muri iki gihe rero twifuza yuko leta idufasha by'umutekano ukadufasha no kugira ngo ibintu byacu byasigaye mu mazu bishobore kuza abantu bashobore kuronka icyo bafungura.
Umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu ari nawe waruhagarariye leta muri uyu muhango bwana Dominico Bufonde yavuze yuko bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi kandi leta ya Kongo ifite ubutabera. Bwana Dominico Bufonde akaba yasabye izi mpunzi z'Abarundi ko zarushaho gukomeza umubano mwiza n'abaturage b'abakongomani. Gusa uyu muyobozi ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika ku kibazo aho imiryango y'izi mpunzi ko ari ine itangaza yuko itazirengera rogize impunzi akaba yatubwiye yuko nta kintu yazivugaho mbere y'inama bateganya gukora y'umutekano. Ariko iyi miryango ifite abantu bafunzwe ikomeza gutitiriza isaba leta ya Kongo ko yabereka ahafungiwe abantu babo.
Turakeneye kumenya abantu bacu bane bibwe mu ijoro ryo ku 15 ahantu bari niko bamere ubuye babaduhe bagaburire imba aho bari hose twedukeneye kubabona kuko abose z'intandaro zose z'abantu bose bapfuye kwerekwa turiko tubaza iyo bagiye bagomba batubwiye ko bajabukanye mu Burundi kuguvu igihugu twahunze kirimo ubwikanye n'ubu baturondera twahungiye hano abo bantu bane bacu none bari mu baturondera batubaze.
Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hasere rikaba ari nta bufasha ryari ryatanga bw'ibiribwa kuri izi mpunzi z'Abarundi zirenga 300. Badasengabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyuraho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tuve muri Kongo tuje mu Burundi. Isoko rikuru rya komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi ryaratewe n'umuriro. Uwo muriro bavuga ko waturutse ku ibuji bibagiye kuzimya muri kioske imwe muri iyo soko. Ivyononekaye abategetsi b'iyo komine bavuga ko bitaramenyekana agaciro. Abakorera muri iyo soko bavuga ko ibitahiye vyibwe n'abavuga ko baje gufasha kuzimya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Ibimwumva n'amanyundo y'abafundi bari kubaragereza gusambura ibisigarira visoko rya Geta ryarayirihiye. Amakuru duhabwa n'aba hafi y'iryo soko ryarayirihiye amenyesha ko umuriro wadutse hagati ya saa moya na saa mbiri z'ijoro ry'uno wa gatandatu. Abari hafi bavuga ko umuriro wahereye mu kioski imwe aho nyine iyo kioski yatashe asigaye bagiye kuzimya ibuji ari nayo havuye idomeka ibyari muri iyo kioski nayo icifatisha izindi. Uno mukenyezi yahora akorera muri iryo soko avuga ko bashoboye kumusahurira dukeye.
Ndandazanye ibintu byo kurya nka byose ubufu umuceri biharage amasaka n'ibindi bintu nyene by'amavuta n'amasabuni byose. Je nagiye kumenya sanga bamaze kubomora kioske gusa umukuru w'umutumba n'abandi bantu bakeye barashoboye kuzahurira bikeye n'ibyo bampaye. Ni gusa amahera n'acu duje yose na yarasanzwe ariyo n'ibyo bashoboye gutwara n'ibindi bintu bikeye.
Uyu nawe avuga ko mu gusahura abaje bavuga ko baje gufasha baca bikika mukiza.
Baratabaje mbwa kubera urukura uvuga ngo aha ni wanje usahuye sohoye ngo hehe ntwaza bace batera bijanira mu mihani wabo beshi nkubu ntibagusubiza niwe umuntu yahombe bo bavugira ngo nsahuza ubumuhaya aje tayikatira ntiwamona niyaki kuko ari mijo umuntu yosaba yuko bosubira kubaka umuntu agaruna agatagasura gukora kwa kundi byaho.
Uyu mugabo we avuga ko yasahuwe ibidandazwa nka byose mu gihe bari ko baragerageza kubisohora ikioske y'uri kirasha
bwa yuko ari umuntu hageze yikeka nk'umuntu yaba yaramusahuye abamwandikisha urumva ngo baze kumusaka. Ebisaba ko baramubonye nyene urumva umubeshe atabyagutwa urumva naho ne ni hata cyamuzigara mubonana nabe.
Alexi Manirakiza mustanira wa komine Giheta aremeza ayo makuru akavuga ko ataramenya neza ivyo nonekaye uko bingana.
Kugera ubu nta bintu twovuga tuti bingana gutya ico turiko turakora turiko turavyegeranya kugira ngo dushobore kumenya ivyo nonekaye kuko tutegerezwa kumenya ubwa mbere abo vyahiye abari bo kukubera hahiye igice ntihaye isoko yose hahiye igice rero za kumenya tuti mbega ya makioske yarabande harimwe ibiki byangi bifite agaciro kangana gute ico nigikoba tutaragira ubuye ntituragishika ko ntage tugira no baha ubugitomoye
kubijanye n'abadandaza bavuga ko bibwe n'abavuga ko baje gufasha Alex Manira kizagira ati
hari habantu nivyo bazanwa n'udutima tubiri hari umuntu azanwa na gatima keza n'undi azanwa na gatima kabi ko gusahura tubwire rero tugiye kuri abo bantu hariho bamwe bamwe mwumvise badondaguye bavuga ati jewe ivyi wanje ni naka yabimbikiye uwundi ati jewe nanje ni naka undi ati ni naka abo rero tugiye kubabaza twumve ko ari byo dusanze ari byo ni urumvaza abafise agatima keza aduhereze ivyo bintu nyene yabitse dusanze naho yase kuvyemera hanyuma mbuga tukabibona aho naho urumva yuko azoba ari umugizi wa nayo muri ico gihe cyatu muhana tumuhana nkuko amategeko abisa abivuga
aho kubijanye n'amakenga ashikirizwa n'abadandaza ku kibanza bazoba barakoreramo mu kurindira ku isoko risubira kubakwa musaneri wa komine ya Giheta arabahumuriza
angira ngo murabona yuko uno munsi naho nyene isoko yaremye kukubera nivyo turafise ibibanza afata kibanza tuba turafatiramo uno munsi mutwababwiye ko baba baraza kuremera aho ubone isoko iri kiraremera ubuye ikibuga cy'umupira w'amaboko aho naho murabona yuko kandi si kibanza gito ariko kandi twibaza yuko ibi iye bitaza gupfa bitatwara iminsi myinshi tutaratora ikibazo kugira ngo bashobore gusubira kwanda aho nyene canke dushobore gutora ikindi kibanza dushobora kubaka neza
iryo soko ryaraye rihiye ni soko rikuru rya komine Giheta byubatswe ku metero zidashikijana uvuye ku biro vya komine ya Giheta mu Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi abantu babiri babasuma barishwe muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza abapolisi babiri barakomereka ivyo vyabaye kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira Uwimana ku mutumba wa Gikongere mu gihe abo bishwe baturuka muri site ya Gasenyi iri muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza mustaneri wa komine Rango asaba abanyagihugu muri iyo site n'abasigaye mu yindi mitumba kubandanya bafatana mu nda inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
Amasasu yavugiye ku mutumba wa Gikongere n'ijoro ryo kuri uwo wa gatandatu rishira kuri uyu w'Imana yarumvikanye gushika mu misozi imwe yo muri komine ya Rango abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko ayo masasu yaturutse kugutana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abapolisi
nze batangwe sa 6:15 hama haraba amasasu umugwanyi umwe muri bo aratangura umusuma aramena amazu hama rero abajejwe umutekano baramurasa inkozi irabanyishi saa 9 turaza ngaha dusanga umwe bamwishe bamukoyemo ubundi nawe ngo yabasize n'ubundi ngo yabasize rero hapfuye babiri umwe bamwishe sizeri yuzuye z'igitondo ubundi nawe yapfuye mu ijoro
asoma baribye baratwiba hanyuma barabarasa batwiba cyane gusa batwiba bari barananiranye
abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bari baseserejwe n'abarumenanzugi
bacurwe ngaha mu Gikongere iyi zone ya Ninga abasuma bari bamaze kumera nk'abayigarurira twebwe ariho n'umutama baheruka guca ukuboko ariho n'ubundi baheruka kwiba yashoye agaka ariho n'ubundi baboshe nyine nk'ukundi uko kwezi kwahera hage na kimwe basiba kuba baza ngaha abajejwe umutekano badufashije uno munsi barabica bakuyemo babiri
hafashe ibiganisho bibiri mugabo wundi nawe yabashitse nta uramenye yuko boduha inkuru y'imvaho yuko uwundi yofatwa
kuri telefone twarondeye umustaniri wa komine ya Butaganzu baturamukena turahava tugira amahirwe yo kuronka abatware bo hasi ntaho negamiye Deogarasiyasi arongoye agacimbira inyange avuga ko zone Ninga ibangamiwe n'ibisuma bituruka muri komine ya Rango
yo bavuga izinduru twabona biruka ukomye katumva bakaguhumbisha inkoho ukacusubiza inyuma komine Rango niyo yatumariye inka niyo yakiri ibimuga banyagihugu bo ngaha muri iyi zone
mugenzi we Salvatore Nyamubano arongoye agacimbira ikigarura atunga urutoke cyane site y'abatejejwe izabo ya Gasenyi iri muri iyo komine ya Rango
Rango niyo yari dukone ariko Rango nayo ikavuga ngo uyu musozi wa Gikongere ngo niwe ufise inkoho ubu rero kuri iyi tariki y'uyu munsi byagaragaye yuko twishwe na Rango cyane cyane site yo mu Gasenyi niwo nyine wo muri Rango ibapa muri site
tuvuye Gikongere tubandanirije muri site ya Gasenyi mu komine ya Rango abashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika muri iyo site bavuga ko ivyabaye bibateza urubwa
ashaka teka ko uwo muntu akatugifise kuko urabona baguma batwagiriza ko bavanga kandi n'ibyemezo bikabiboneka mu bisanzwe uko nyene biba ntibibabonye ngo nuko arabo ngaha mu gasinyi gusa arafasha arakorana nawe mu misozi imwe
icyo no vuga gusa ni uko bishobotse bo bireka kuko ibyo nta nyungu bazokuramo atari ingorane no kuvugwa nabi no gupfa babagoye mu vyo
uyu yemeza ko nawe biruko imigenderanire n'abasigaye mu yindi mitumba yari myiza kiretse ubwo busuma bubatobeye
buge imigenderanire yo ngaha igiye kwikonono yononwe n'aba bantu b'abasuma naye handi ho imigenderanire yari myiza kuko twasabana n'abageni harabava bakaja hariya harabava hariya bakaza ngaha twari tubanye neza kiretse iyo mbese yakaboko gusa yo kwiba
mu gihe abanyagikungere bavuga ko Rango ariyo ibabiki ibisuma Harerimana Suavisi Mustani wa komine yaranga ati umuryango abumwe agatukisha umuryango
ni ukuvuga yuko mu kirundi bavuga ati umuryango umwe atukisha umuryango ariko twebwe naho twasanze arabo muri komine wacu nitwosha twemeza yuko abantu bose dutwara abasuma abasuma twababonye aho bava twahaciye tubajanye kugira babafane iteka turagenda dutanze impanuro yuko ari cyirwa ku aho hantu bava kugira n'abasigaye bikubita gashi kugira tureke kuguma tuvugwa yuko turabatunza abasuma
umufaso ni Harerimana asaba barongoye mu masite no mu basigaye mu mitumba gukomeza imigenderanire myiza yari hasanzwe
twahanuye urwaruka rwaho ariko ntizoshe bica intege abene gihugu ba komine yose kuko mu masite twari tubanye neza n'ikimenyamenya hariho benshi bariko baratwunguka basubira mu zabo nicyo cizigiro dufite yuko tubanye neza nuhanura rero abene gihugu dusanzwe turongoye yuko ivyo bitobaca intege tuzobandanya tubikurikiranira hafi kandi tugenda dutanga n'impanuro
mu gihe abapolisi nabo bariko bararondegwa bariko barahanahana amasasu abapolisi babiri barahakomerekeye bibabaje ubwira gatatu muri aba bariko barakurikiranwa akaba yarabacitse Mustani wa komine Yarango akaba amenyesha ko abajeje umutekano babandanya ku muronde muri komine Yarango y'intara ya Kayanza uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
ubu naho n'umwanya w'amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza
ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cyitiriwe ikigega Agaciro Development Fund umupira w'amaguru ibi yabigezeho imaze gutsinda mukeba wayo uhoraho APR FC igitego kimwe ku busa icyo gitego cya Rayon Sport cyasinzwe n'umukinnyi w'inyuma Eric Rutanga warumaze igihe kirekire akina mu ikipe ya APR FC uku gutsinda kwa Rayon Sport kwayifashije kugira amanota 6 mu mikino 3 ayo manota ariko ni nayo APR FC ndetse na AS Kigali zari zifite byabaye ngombwa kwifashisha tombola hanyuma Rayon Sport isekerwa n'amahirwe ibona igikombe n'igihembo cy'amafaranga miliyoni 3 y'amanyarwanda mbere y'umukino wa Rayon Sport na APR FC hari hakinye AS Kigali na Police FC umukino warangiye AS Kigali itsinze Police FC ibitego 2-1 umutoza wa AS Kigali Eric Nshimiyimana avuga ko iri rushanwa ryagiriye akamaro abakinnyi be nubwo abenshi muri bo ngo bari bafite imvune n'umunaniro Ishyirwa ry'agaciro Development Fund ryari ryatangiye kwa gatandatu tariki 9 muri uku kwezi kwa 9 icyo gihe ikipe ya APR FC yatsinze AS Kigali ibitego 2 ku busa Rayon Sport itsinda Police FC igitego 1 ku busa kwa gatatu icyumweru gishize ikipe ya APR FC yatsinze Police FC ibitego 3-3 AS Kigali itsinda Rayon Sport igitego 1 ku busa iyi mikino yose yaberaga kuri Stade National Amahoro i Remera tukiri umupira w'amaguru ejo ku cyumweru nibwo umukinnyi Evariste Mutuyimana yashyinguwe uyu musore wari umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport yitabye Imana mu ntangiriro z'icyumweru gishize azize uburwayi butunguranye umukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Gisagara Volleyball Club yegukanye igikombe cy'irushanwa rya playoff nyuma yo gutsinda ikipe ya Kirehe Volleyball Club umukino wa kabiri. Iki gikombe kije kiyongera ku gikombe cya championnat Gisagara Volleyball Club iherutse gutwara. Amakipe ane yari yahatanye mu irushanwa rya playoff ni Gisagara Volleyball Club, Kirehe Volleyball Club, APR Volleyball Club n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC yo mu majyepfo. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Dukubitire mu Burundi naho aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikiriza makoro ya sport n'imikino tumutega amatwi.
Kuri uwa gatandatu habaye isozerwa gihiganwa ry'igihugu umupira w'amaguru rihuza urwaruka ruserukira intara ku rwego rw'utarenza imyaka 16 hahuje mu rukino rwa nyuma imigwi iserukira ntara ya Meri ya Bujumbura na Rumonge. Ugo rukino rwabereye kuri Stade Rukundo iri ku mugwa mukuru wa komine Mwumba mu ntara Ngozi. Ugo rukino rutari rworoshe ku mpande zose kwarangiye ku ntsinzi ya Rumonge ibitsindo bibiri ku busa. Iyo ntsinzi yahaye uburenganzira umugwa wa Rumonge kuba uwa mbere muri uno mwaka wa 2017 ku rwego rw'igihugu. Kuri uwo gatandatu kandi hatanguye ihiganwa ry'igihugu ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere. Ku munsi wa gatandatu igihe c'isaha 8 kuri Stade Rukundo Ingozi, Aigle Noire w'i Makamba watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi. Urukino rwari rufise ishaka ku mpande zose rwahavuye rurangira ku ntsinzi ya Aigle Noire w'i Makamba ya 3 ku busa bwa Flambeau de l'Est w'i Makamba. Aho nyene kuri Stade Rukundo habaye igihe c'isaha 10 urukino rwahuje imigwi ya Message Ngozi icamamare muri aho karere na Olympic Star w'Imuyinga mu cyo cya mbere. Umugwi wa Message Ngozi umenyerezwa n'icamamare yigeze kumenyereza Olympic de Marseille mu Bufaransa wahaye isomo umugwi wa Olympic Star mu ntara ya Muyinga wabutsinze 3 ku busa mu cyo cya mbere c'urukino. Mu cyo cya kabiri urukino rwari rushushe umugwi Olympic Star w'Imuyinga uzoserukira Burundi mu nkino zihuza ababaye ba kabiri iwabo mu gikombe mpuzamashirahamwe Coupe de la Confédération waje wazikenyeye. Urukino rwagiye kurangira ugomboye igitsindo kimwe bica biba 3 ya Message Ngozi kuri kimwe cya Olympic Star w'Imuyinga. Kuri Stade y'Igitega habaye urundi rukino rutari rworoshe hagati ya Musongati wo muri iyo ntara na Atletico Olympique y'i Bujumbura. Musongati w'Igitega ntiwashoboye gukora vyiza imbere ya Atletico Olympique y'i Bujumbura. Urukino rwahuje iyo migwi rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Kuri uyu w'Imana ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rwarabandanije Ingozi. Bujumbura City mu gisagara ca Bujumbura wanganije na Ngozi City wo mu ntara Ngozi wari kukinira imuhira ubusa ku bundi. Kuri Stade Vyizigiro mu ntara ya Rumonge habereye urukino ruhuza imigwi mikeba yo kuva kera cyane. Iyo nayo yari Vitaro na Interstar yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Vitaro igitsindo kimwe ku busa bwa Interstar ku kibuga citiriwe umugana Rudoviko rwa Gasore mu gisagara cya Bujumbura. Habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Leliere na Message Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Leliere y'ibitsindo 4-2 bya Message Bujumbura. Igice saha y'icumi habaye kuri Stade Prince Rugwa Gasore urundi rukino abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cya Bujumbura bari biteze rwahuje Leader Dike Burundi uzoserukira Burundi mu higanwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iwa mbere wayo na Delta Star umatumba mu ntara ya Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Leader Dike Burundi Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa bwa Delta Star. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya mbere ryatanguye kuri uyu wa gatandatu mu gihe abakinnyi barenga 30 bakinnye mu migwi itandukanye mu ihiganwa ry'umwaka uheze bagiye gukinira mu bihugu bibanye. Abenshi bagiye mu mirwi yo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho bavuga ko baronka agahembo gahagije. Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ahumuriza abakunzi b'umupira w'amaguru kwihiganwa rizosubirana akanovera rimaze gutangura ko ibyo bagiye atacu bitwaye. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. tubone yakandikanye kugushimira badufashije mu bwenge bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.